iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti mwese mutwumviriza. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe na Angel Rosine Munezero. Kaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Ubwo se yanka nzayigumaho ntacyo bifite ni turari joro ducunga umutekano. Zinka zacu baduhaye. None nzabasha kubyuka mu buriri naburaye nabwiriwe kabiri gatatu ibyo bintu urumva bizashoba.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bakuwe mu mazinga ya mazane hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ubu we na bagenzi we baba mu gisagara kiri mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa ku isi zirimo abanyekongo baca ku gikoco mu ntara ya Rumonge mu Burundi bababazwa n'uburyo batemererwa gusubiza inyuma ibifungurwa baguriye mu Burundi. Hari kandi n'ikibazo cyatewe n'itorwa rya president muri Zambia itemerwa na bose, turaza kuzibashikiriza mu kanya. Imbere yo kubashikiriza amakuru yo mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugomba mushikirizwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyse.
Mwaramutse Rosine. Tuyahere kuri inkuru yo muri Zambia nyene, aho umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi United Party for National Development UPND ugiye kwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu ku munsi wa gatanu, aho uvuga ko Perezida Udgal Lungu atatsinze amatora yo kuwa 11 z'uku kwezi k'umunani. Uwo mugambwe uvuga kandi ko uzoburizamwo iyimikwa ryiwe ritekanijwe ku munsi wa kabiruza. Muvugizi w'uwo mugambwe Charles Kakoma yabwiye ijwi rya Amerika ko bafise ivyemeza ko abatunganije amatora bahengamiye kuri Perezida Lungu n'umugambwe wiwe Patriotic Front, ariko abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi bo bamenyesha ko abaje guhagarikira ayo matora baba abo mu gihugu hagati canke abanyamahanga bose batangaje ko yabaye mu mwidegemvyo kumugaragaro kandi ko atabusuma bwabayemwe. Mu Buganda abategetsi bo mu buraruko bw'ico gihugu bamenyesha ko ikiza ca korera cateye mu kambi y'impunzi irimwo abanyesudani yo mu manuko muri ako karere. Ubwinshi bw'abantu hamwe n'imvura nyinshi irangwa muri ako gace nivyo bavuga ko bituma ico kiza congerekana. Mu mpera zindwi irangiye abategetsi bo mu Buganda batangaje ko abantu 45 ari bamaze kumenyekana ko banduye korera mu kambi y'impunzi irahitwa Pagirinya ni mu buraruko bw'u Buganda. Impunzi zigera ku 180,000 z'abanyesudani yo mu manuko nizo zimaze guhungira mu Buganda kuva intambara yongeye kwadukira ku murwa mukuru Juba mu kwezi guheze. Iyo kambi y'Ipagirinya imaze kwakira impunzi zishika ku 28,000 mu gihe igitigiri cayo itekanijwe kwakira kiri munsi y'abantu bangana uko. Muri Brazil naho abanonotsi babiri b'Abanyamerika mu byo koga Gunnar Bentz na Jack Conger bahagaritswe ku kibuga c'indege ci Rio de Janeiro mu gihe bariko barataha muri Amerika ejo ku munsi wa gatatu. Ibyo bishikirizwa kandi bikemezwa n'abo muri komite itegura amahiganwa ya Olympique. Bafashwe inyuma y'aho umushikiriza manza wo muri Brazil yasohoye umutahe jo kwa gatatu nyene wo guhagarika abandi banyamerika babiri nabo nyene bari mu bahiganwa mu koga, kuko ngo babeshe ko basahuye utwabo muri Brazil. Ryan Lakti hamwe na James Fagan ngo barabeshe ko bibwe n'abapolisi bo muri Brazil igihe bariko basubira aho barara ni tagisi mwijoro ryo ku munsi wa Mungu. Ariko se witwa Lakti yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko umuhungu wiwe yari yamaze kwigarukira aha muri Amerika igihe umutahe wo kubahagarika wasohoka ku munsi wa gatatu. Abategetsi bo muri Brazil bavuga ko abo banonotsi b'Abanyamerika mukoga atakuri bavugishije ko bakwiye gukurengutswa imbere y'ubutungane bakisigura. Mu gihe Lakti avugwa ko yagarutse muri Amerika, uwo wundi nawe Fagan yabwiye ikinyamakuru cyandikira muri leta ya Texas citwa Do San Antonio Express News ejo ku munsi wa gatatu ko we akiri muri ico gihugu cya Brazil. Hano muri Amerika ubwicanyi buheruka gukorerwa umuimamu hamwe n'umufasha mu bikorwa byo gusengesha mu gisagara cha New York bwatumye abandi bayisilamu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira ubwoba ku mutekano wabo mu gihe ubutungane bukiri mu matohoza yo kumenya ko nimba ubwo bwicanyi bwari bufatiye ku rwanko kubwa abayisilamu batari bake ubwo bwicanyi ngo bugaragaza urwanko bafitiwe ngaha muri Amerika. Umwigisha muri kaminuza ya Georgetown University Engi Abdelkader amesha ko atankeka abayisilamu bageramiwe muri Amerika, atanga karorero kamajambo y'urwanko ku bayisilamu akoreshwa n'abanyepolitike bamwe bamwe bariko bahiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu. Kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015 hagitangura imyamamazo yo kwiyamamariza gutwara Amerika gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene abayisilamu 180 barakubaguye nkuko amaraporo n'ivyigwa byakozwe bivyerekana. Mumenya ko Amerika irimwo abayisilamu baharugwa ku miliyoni 3 n'ibice 5. Muri Turukiya naho igihugu kigiye kurekura abanyororo 38,000 kugira baronke aho bashira abamaze iminsi bafatwa bagirizwa kugira uruhara mu bashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi guheze. Mu butumwa bwa Twitter yashikirije ejo kwa gatatu umushikiranganji w'ubutungane wa Turukiya Bekir Bozgad amenyesha ko iyo ngingo yafashwe na leta yiwe, nta mvu zatanzwe kuri iryo rekurwa ry'izo mbohe, ariko umwe mu bategetsi yamenyesheje ko abanyororo batiganyije nabi mu mabohero aribo bagiye kurekurwa, ariko ngo bakazobandanya bagubizwa ko amaso.
Ayo yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwari ko muyashikirizwa na Aloise Bigirimana. Abanyekongo basanzwe baca ku kivuko cyo mu ntara ya Rumonge barababazwa n'uburyo bajabukana ibifungwa mu Burundi yamarabo bakabuzwa gusubirana inyuma ibyo mu Burundi. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse niwe yaduteguriye inkuru.
Ahitwa ibanda mu gisagara cha Rumonge hari kivuko gishikira kwa mato avuye mu gihugu cha Tanzania hamwe n'avuye mu gihugu cha Congo. Kuva Tanzania ifashe ingingo ihagarika ifungurwa vyaho kuza mu Burundi, ku ico kivuko hasigaye hagwiriye cane cane amato avuye mu gihugu cha Congo. Ayo mato ahanini abazanye indagara n'imikeke ibarobeye mu gihe cha Tanganyika gihere mu gihugu cha Congo ahitwa ibugari mu karere ka Fizi. Abanyekongo zaje bidandazwa agashavukaraniga twiyumva nabi cane tutwe bazanye indagara mukarya natwe ibiraya ibiharage amashu kuko ivyo washubizana mu Burundi mukabirya natwe mukatwa ngira gutwara ivyiwanyu. Ibihugu biri hamwe hariho guhana ahantu bidandazwa ivyino bikaja hariya vya hariya bikazino inzoga gusa nizo muduha sikia inzoga vyatuboreza inarayo igashaka dusaba Leta y'u Burundi igeze kuvyo biza biraza muri Congo kuko biyadufasha. Ako gashavu kari no mu Barundi bahora baja kwisuma mu bihugu ca Congo aho bavuga ko basigaye bakumbura ibifungurwa bimwe bimwe muri Congo bitakibonekayo. Ubwo numwe muri bo
ntibikijayo nta nivyo tukibona. Ndabikumbura cyane, ndakumbura ibiraya, amashu, intori, ibijumbu.
Hariya nta biri
mu bisanzwe haboneka imikeke gusa. Imikeke ni iko ndakubonekayo gusa, ibisigaye byose n'ubugari n'imikeke twirira nta bindi. Bisaba yuko vyogenda hatwe nk'abarundi tugiye tukaronka ubuzima bwiza.
Ihana hanwa y'ibidandaza hagati y'abarundi n'abanyekongo hamwe n'abatanzania ntigifashe neza. Ibyo byatumye ha ubukene cyane cyane mu byari bitunze. Ku ruhande rumwe uruja n'uruza rw'amato yahora mu gica Tanzania usa n'ugwahagaze abikorera imizigo yahuriva muri Tanzania ubugayejwe n'agashomeri kubera ko muri Tanzania ariho bavuga yuko hahora hava bidandazwa vyinshi. Byongeye hari nafise ubwato busozwa bwahora bufasha mu kwegereza ibyo byavuye muri Tanzania ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Abo nabo nyene bavuga yuko muri kino gihe bicaye kubera ko muri Tanzania atakikivayo. Ku rundi ruhande abadandaza bahora bakudandazwa rw'ifungurwa bija mu gihugu cya Congo nabo nyene baricaye ku Burundi bufasha ingingo ibuza gushora ifungurwa hanze y'igihugu. Abanyagihugu twasanze bakivuka cyane cyane abugarijwe n'agashomeri bavuga ko umunyagihugu muto muto atinzwe namwe n'izo ngingo.
Bari dukeneye yuko bobirekura kubera natwe turonke n'akazi ko kuvyinzi kubera natwe twaronka muri tujya nyene twahora twinziza mu cyo two kurya.
Bazana amahera ya Valeri bageze n'ubakavunja amahera menshi cyane mugabo nk'umugihe bijya bintu batabirose bagace basubirana njya amahera yabinyuma ntibabibona neza
biratwise twabonyagihugu ivyo bintu baze barafata ngo nibize biragumye ivyo bavitanzanya ntibize ha mu gihugu ivyo ava mu Burundi ntibishohoke ivyo byose bisa twabonyagihugu umurimyi ari mu rwango aronke kimufasa umucuruzi akarushuge ngo aronke kimufasa none bazibiye twese twose twabande bo birashika bakaba bafise uburyo bwiza yoyo bari ku ntwara tuzi yoba batwikiye abanyagihugu
yifuza yuko leta y'u Burundi na leta ya Tanzania yuko byo kwicara hamwe ikavugana byo mu Burundi bigasohoka n'ivyo muri Tanzania bigasohoka natwebwe abanyagihugu batowe bato twahora tudandaza tutwara bidandazwa hanze muri Kongo cyangwa muri Tanzania byaduha avantage tukaronka udufaranga dushobora kwibeshaho
abenshi ntwara bavuga ko ingo yafashwe kuzibira umwimbu ntusohoka igihugu kwezenya karusho kumunyagihugu Juvenal Bigirimana n'uramata bintu ya Rumonge
oya ahubwo iyo ngingo twarayishimye n'abanyagihugu kiretse bamwe bamwe barayishima go nkuko navuze ko na Tanzania itabizanye kandi babifitiye uburenganzira n'u Burundi bafitiye uburenganzira ahubwo ubureho turashima kuko icyo cyatumye igiciro mu Burundi gikoroka bavuga ngo amahera y'u Burundi ngo yataye agaciro nta gaciro yataye mu gihugu hagati amahera y'u Burundi afise agaciro kadasanzwe
abanyekongo naho bankigo gutwara ivyimbugwa vy'u Burundi mu gihugu cyabo nzoga zo zihingurwa n'ihingo ry'inyobwa Brasseli barazire kuriwe ku mugomo mukuru nta Rumonge Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika
abanyagihugu bari mu miryango ishika kwijana bimuriwe amazinga ya Sharita na Mazane mu ntara ya Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda barashimira ubutegetsi ku gikorwa ciza bakoze ariko baratakambira leta kubafasha kwera basinzikajwe n'inzara n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiruusa
Ameza giye kuba biri miryango isaga ijana yimwe mu birwa bya Sharita na Mazane mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera batangiye ubuzima bushya batujwe mu mudugudu w'ikitegererezo wa Mbuga Nzeri Batima mu nzu nziza bamwe borujwe n'inka za kijyambere ubuvuzi bw'ibanze hafi yabo muri rusange na mashimwe ya rubanda ku butegetsi icyakora ubukuru aba bari batunzwe n'ubuhinzi inzu nziza benshi urasangirangwamo intebe n'uburyamo
iki ngiki aha duhagaze gutanye barakinze urufunguzo umudamu aryanye ariko ni icyumba bageneye kuba nashyiramo ibintu byo kurya gutyo
nta kintu kirimo
ubu ngubu nyine nuko urabireba n'ubwona nta rufunguzo rwa hari kwana kwaboneka nawe ureba urabibona
iki ni icyumba cy'abashyitsi iki ni icyumba nanone
cyanjye bwite nanone nkwa nkanyura urugo n'umudamu
umva na radio
Karita ntago nayo kubona ubushobozi kuko urabona bura ntabo yaririmo n'umurabona nacometse.
Akaradio bakaguza ugezemo hano?
Aka karadio nakaguza ngezemo hano mu muhambana nakuye mu rugo. Ramakuru ndayakurikira ijwi rya Amerika ndaryumva, radio Rwanda ndayumva.
Mu bihe bitandukanye ubutegetsi bwatanze ibiribwa kubimutse ariko byarashize. Ari nayo mpamvu benshi bari baramenyereye guhinga mu bishanga bikikije ibirwa bya Mazane na Sharita, bakanashoka imigezi n'ibiyaga mu burobyi barira yo kwarika. Barashimira umukuru w'igihugu Paul Kagame ku gikorwa cyo kubimura ariko bakomeza no kumusaba
yakaciye inkoni zambati rwose ibintu wakoze byari byiza byarabanejeje ariko rwose ti winanirwa na gato iyo dufashe ibiryo turike ti winanirwa na gato ti rwose baragushima ati wabahaye inka wabahaye byose rwose atari ikintu kibaremeje nakantu gato yakinzara konyine rwose nibarebe badufashe baduhe naho tugomba guhinga kuko batwemera ko bagomba kuduha hegitari y'umurimo nibaze bayiduhe dufata amaboko duhinga ntago tuzakomeza tubasaba ariko mugihe bazaba baduhaye bya biryo twabasha kujya gukora aha handi noneho yameze yabakazarangira kudufasha natwe twarabonye icyo twigezaho
rujwe izo nka za kijyambere ariko kubera ubushobozi bw'abakuru ubu ntibashobora kuzitaho ntibazahirira ntibanazivumera cyo kimwe nuko batazitaho mu buvuzi ariko ibiriho kuri bamwe biraca amarenga ko bikomeje bityo ziza kubananira
nimburara kabiri gatatu ubwo se yanka nzayigumaho ntacyo bifite turari joro ducunga umutekano z'inka zacu baduhaye none nzabasha kujyuka mu buriri naburaye nabwiriwe kabiri gatatu ibyo bintu urumva bizashoboka ikiruta rero nuko gye nzakora nkababwira nti mufate inka harimo abantu batazifashe bataraziha bakaba aribo baziha bo bafite icyo barya gye nkajya guhahira urubyaro rwanjye n'abana banjye tukagenda
iyo ugeze muri uyu mudugudu w'ikitegererezo wa Mbugagari mu murenge wa Rweru uhabona abantu mu ngeri zose bigunze badafite icyo bakora ubutegetsi bw'abasezeranije amasambu yo guhinga ariko ntaratungana kubera imvura yaguye barasaba kwigihaho guhinga hataraboneka ubutegetsi bwa bemerera bakaba bahinga mu bice bari batuyemo kugira ngo bazabashe guhangana n'ikibazo cy'inzara
ari kurima amasambu bafite yabo twari turabyuka twicaye nta kazi dufite gusa tugashaka kurya nk'abanyamakuru mwatuvugira tukabasha kuba twabasha guhinga muho twavuye na niyo twahinga mose zimwe yonyine n'ahandi hamaze kuboneka tugahinga tukabona imisaro ihagije ahubwo ngo dura dutanga ngo dufite inzara ngo turashonje te nidufashe ariko turashaka kugira ngo twakwifasha tugomye gutera induru
icyakora bari bahinzaho bimutse muri inzara bo ntibayumva kuko binyabya bakajya gusarura ibyo bari barahinze mu kiganiro ijwi rya Amerika yagiranye n'umuyobozi bw'umurenge wa Rweru ku mpungenge zose abimutse Sharita n'amazani bagaragaza bwavuze ko zigiye kuva mu nzira ku kibazo cy'abasaba ibiribwa ubuyobozi bwa Rweru bwavuze ko buzita ku miryango itanu gusa bigaragara ko ibabaje kurusha iyindi indi miryango isigaye igakura amaboko mu mifuka igakora bwavuze ko ikibazo kiremereye kandi nacyo kigiye gukemuka ari cyo kubonera isambi imiryango isaga ijana ku buryo mu cyumweru gitaha bari batangiye guhinga nk'abandi bwana Jean de Dieu Barihenda ashinzwe uburezi mu murenge wa Rweru ariko kuri ubu arasimbura umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru kuko ari muri konje
twihuta kubera ko twese twashyizemo ingufu ari urwego rw'akarere rushinzwe ubuhinzi ari urwego rw'umurenge serivisi ishinzwe ibintu by'ubutaka n'ubuhinzi ndetse na mobilisation turi gukora kugira ngo muri kino cyumweru gitaha ubwo butaka bube bwabonetse twumva rero nta gutinda kwabari kongera gutakaza izindi ngufu gusubira hariya byonyine n'urugendo rwaho ni ikibazo ahubwo bakorera hariya hafi nta mpungengero zihari yuko aho guhinga hasaboneka vuba muri kino cyumweru kiraza ku buryo barajyana n'abandi mu bijyanye no guhinga
kubigaragarira amaso nuko abimutse mu birwa bya Sharita n'amazani nibamara kumenyera ubuzima mu bihe bizaza b'inkwakuzi bashobora kuzatera imbere byihuse ugereranije n'ubuzima bari babayemo ubutegetsi bwizeza ko mu minsi zabo bagezaho agakiriraho bazaba bafite amahirwe yo kwiga imyuga ibintu byari kure ukwezi mu birwa kugeza ubu mu birwa bya Mazani na Sharita haracyabarirwa imiryango isaga 300 itarimuka akabagira ubusa ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
waba utekereza iki kubugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
Uyu ni umwanya w'inkino mu gisagara cha Rio muri Brazil ihiganwa rya Olympique rirabandanya mugenzi wacu Edi Rwema aratubwira uburyo iryo higanwa gifashe
Umurundi kazi Francine Yonsaba yabaye uwa mbere mu itsinda yirutsemo rya metero 800 mu bagore mu marushanwa akomeje Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil akaba yatsindiye kuziruka muri kimwe cya kabiri ku munsi wejo mu itsinda yarimo Francine yakoresheje umunota umwe n'amasegonda 59 abakurikiranira hafi uyu mukinyi bemeza ko afite amahirwe menshi yo kuzatahana umudari abo barimo bwana Tarcisse Harerimana ushinzwe itangazamakuru muri komite olympique y'u Burundi twavuganye ari Rio de Janeiro muri Brazil
ntangorane zari kuba kuko turaje umwanya afite umwanya mwiza cyane uyu munsi ga ubu akaba ari semenya yitwaye neza kubera ko akiruhishije cyane ni ukuvuga Lovisa uyo wo muri Suede yagerageje kwiruka ariko urumva agera gushobora kumushyikira kandi biraboneka ko Francine atabishyizemo ishaka kuko ku by'ukuri arondera babiri bazurya mu gice cya kabiri cy'urukino hakwiruhisha rero icyo twibaza ni uko no muri demi-finale ashobora kwigenza neza kuko nta bumwe bwinshi naho uyu munsi iyo hari hashushe cyane bikaba byagoye bamwe mu bari kubariruka ariko ku byerekeye uyu mugwi wa Francine aba yaba ijya mu Kenya cyangwa ubundi Afrika y'Epfo bazohiganwa saa sita na demi-finale bibaza ko atangorane bagize kandi nta shaka rinini babishyizemo kuko abo bahiganwa abantu badafite imyanya myiza
Ese amahirwe kugeza ubu ngubu muha Francine Niyonsaba anganate mugiranije nabandi bakinyi mubona bazaba bakinana muri zo metero 800 kubagore
amahirwe nuko ashobora kongera umudali tugiranye imyanya yagize tugiranye n'abahinga mu kwiruka izo metero 800 tugiranye mbere n'andi mahiganwa yagiye araba kuko abami washe kumusiga gusa kwisi yose n'isemenya uwo muri Afrika yepfo ubundi nawe twibaza yuko ikishobora kumugora gusa nuko nk'abakenya baba barimo canke abo mu Ethiopia n'abandi bogerageza gukora mu migwi izo rero imetero z'amajana 800 ziragoye kuko usanga bugarana umuntu akabura haca ugasanga abagutanze imbere ugasanga baraguteze ariko twibaza yuko amaze kumenyera amaze kugira amahiganwa menshi cyane kuri Francine nta ngorane ashobora kuronka ariko ihiganwa n'ihiganwa twe twizeye mu by'ukuri bigenze neza umudari ugira kabiri uw'inzahabu se nibyo semenya ashobora kumusiga ariko nabyo ni guhiganwa n'uyo wo muri Afurika y'Epfo ntiyo kwamba yizera ko ashobora kuronka umudari w'inzahabu n'ahafite umwanya mwiza ibyo rero twibaza ko rwose umukozi wiwe n'abandi bamushyigikiye bamuhanuye ashobora kugenda neza ubundi ugasubira ukaronka umudari uwo baronse igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ya santa
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
agakamundo uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri baraheze mubazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
ijwi rya Amerika ryabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo zitandukanye uyu n'umwanya w'ijambo ry'intangamarara ribasobanurira imigambi n'imigabo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Abanyamahanga bajejwe gukurikirana agateka ka muntu barerekanye impungenge zikomeye ku banya Irani b'abasuni batari bake bavugwa ko bishwe mu ntango z'ukwezi nta byinshi bizwi ku bantu bishwe yamara benshi muri bo nabo mu bwoko bw'abakurd bari bapfungiwe mu ibohero ryahitwa Gohardasht bagirijwe na leta kuba ngo bakore ibikorwa by'iterabwoba bagirizwa ko bazira imana Hari amakuru avuga ko abanyororo bafashwe bunyamaswa kugira bemere ibyo bagirizwa ku imanza zabo zabaye za ngondagonde zamaze igihe gitoyi kandi zabereye mu munyegero. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe agateka ka muntu Zaid Rad Al Hussein yatangaje ko ibyaha abo bantu bagirijwe bidasobanutse hamwe no kutubahiriza agateka k'abagirizwa ibyaha no kubacira urubanza rutabereye vyatumye haba akarenganyo gakomeye ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryatangaje ko ingingo y'igihugu cya Iran yo kwica ikivunga abanyororo ku itariki zibiri z'ukwezi k'umunani ari ibintu bibabaje cyane mu gihe abantu 230 bamaze kwicwa kuva ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere Iran yasubiye kuza mu kibanza cya mbere mu karere mu kugandagura abantu Mucegeranyo cyanyuma ku byerekeye agateka ka muntu ku isi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwatangaje ko muri Iran uburenganzira bw'abanyagihugu bugiramiwe bikomeye harimo uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro uburenganzira bwo guhitamwo idini umuntu ashaka uburenganzira bwo kugira amakoraniro hamwe no kutisunga amategeko ico cegeranyo catangaje ko leta ya Iran yatoteje cyane cyane imigu y'abantu bari kurushi harimo aba Kurd abarabu aba Azeri hamwe n'aba Balushi mu kubahagarika mu buryo budaciye mu mategeko kubagumiza mu mvuto mu kiringo kirekire bataracyigura urubanza hamwe no kubakubagura ingingo ya leta y'igihugu ca Iran igukoresha igihano cyo gupfa yerekeye cyane cyane ubwoko buri kurushi kubyerekeye igandagurwa ry'ikivunga ry'abanyororo b'abanya Iran b'aba Kurd umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za Amerika Mark Toner yatangaje ko Amerika yasubiye gusaba Iran kubahiriza no gukingira agateka ka muntu no kubona ko abantu bose baciriwe imanza neza kandi ziciriwe habona Toner yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika zagumye zerekana impungenge ku nyifato ya Iran kubijyanye n'agateka ka muntu zibicishije mu nzira zitandukanye leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya kwerekana iyo nyifato ya Iran mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe no mu zindi nzego mpuzamakungu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribasobanurira imigambi n'imigabo bya leta zunze ubumwe za Amerika Mukanya turasozera makuru yacu yo kuri isaha ariko imbere yuko dusezerana reka Aloyiz Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo za rizigiza makuru avugwa hijya no hino ku isi
Abategetsi bo mu buraruko bw'Uganda bamesha ko ikiza cha korera cyateye mu kambi impunzi irimo abanyesudani bo mu manuko muri ako karere mu mpera z'indwi hirangiye abategetsi bo mu Buganda batangaje ko abantu 45 aribo bamaze kumenyekana ko banduye korera mu kambi impunzi irahitwa Pagirinya ni mu buraruko bw'Uganda ubwinshi bw'abantu hamwe n'imvura nyinshi irangwa muri ako gace muri iki gihe nivyo bituma ico kiza cyongerekana naho muri Zambia umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi United Party for National Development ugiye kwitura sentare igejwe kubahiriza ibwizwa nshingiro ku munsi wa gatanu avuga ko perezida Udgale Lungu atatsinze amatora yo kuwa 11 z'ukwezi k'umunani uyu mugambwe uvuga kandi ko uzoburizamwo imikwa giwe ritekanijwe ku munsi wa kabiri umuvugizi wo mugambwe yabwijwe rya Amerika ko afite ivyemeza ko abatunganije ayo matora bahengamiye kuri perezida Lungu hamwe n'umugambwe wiwe Patriotic Front Muri Brazil naho abanonotsi babiri b'Abanyamerika mu byo koga Gunnar Bentz na Jack Congo barahagaritswe ku kibuga c'indege ci Rio de Janeiro mu gihe bari ko barataha muri Amerika hari jo ku munsi wa gatatu bafashwe inyuma yaho umushikiriza amanza wa Brazil yasohoye umutahe jo ku wa gatatu nyene wo guhagarika abandi Banyamerika babiri nabo nyene bari mu bahiganywa mu koga kuko ngo babeshe ko basahuywe utwabo Abanyamerika babiri bariko bararondegwa ni Ryan Lakti na James Fagan naho ubwicanyi buheruka gukorerwa umuimamu n'umufasha wiwe mu gisagara ca New York bwatumye abandi bayisilamu baba muri Amerika bagira ubwoba ku mutekano wabo mu gihe butungane bukiriko buragira amatohoza yo kumenya ko nimba ubwo bwicanyi bwari bufatiye ku rwanko kubwo abayisilamu batari bake ubwo bwicanyi ngo bugaragaza urwanko bafitiwe muri iki gihugu ca Amerika naho igihugu ca Turukiya naho kigiye kurekura abanyororo 38,000 kugira kiro nkaho gishira abamaze iminsi bafatwa bagirizwa kugira uruhara mu bashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi guheze
Nchuti namwe bagenzi twazindukanye ibiganiro byacu muri kino gitondo bigarukiye ngaha ku izina rya bagenzi banje bose bamfashije kuyategura no kuyabashikiriza ndabashimiye shimiye kandi Innocent Kimenyi yashize hamwe ibiganiro amakuru mwa yashikirijwe na Aloyiz Bigirimana nayo kuri mikomo ari kumwe nanje Hosine Munezero ndabifurije amahoro y'Imana mugira umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.